nzamba
nzambi rasamirana
amakuru makuru makuru yaranze none
Noel nziza ncuti namwe bakunzi wa radio nzamba agateka kawe kaze mu makuru 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 yaranze iyi ndwi turiko turasozera mukaba mwashikizwa na Jewe Bonfils Niyongere amakuru yaranze iyi ndwi tuyahere mu gihugu cha Sudani yumanuko w'umusore w'umurundi twa Richard yaba muri co gihugu yitavye imana ku munsi wa kane amaze iminsi ibiri akubiswe icuma mu mutwe na nyine nzu yarasanzwe abamwo uwo muhisi akabavuka muri komine gacikanwa y'intara ya Ngozi abaserukira abarundi muri ico gihugu bakaba bariko bakora ibishoboka byose kugira ubutungane bukore naho bavuga ko atacizere bafise arade nibizi aserukira abarundi ba mu gihugu ca Sudani yo mu manoko
umurandiro diwiwe ariwo novuganye n'urupango byarangiye atanguye kumubwira yuko atahijoro urumva hanyuma sinzingira yari atashe ku mugoroba arahagana ampamagara kugira mubaze barumva aramubaza umwe n'urupanga shavuye muga muhungu bivanye n'ururi matazi ntiyamwishura byarangerera ahitanye icyuma akirukubita mu mutwe nikose mu mutwe abajeje ibibazo bya nyagi ku muri diaspora umushinga nta yitwa Richard abiyaremye yarari hafi acarasimba araba situation nibaye umuhungu baramwirukankana kwa muganga kugira bashobore kumuvura baragerageza bishoboka kwa muganga ariko bivanye n'ubuvuzi nabwo nyene buto ngaha yarangiye ngira ashobora kuba yari kavira indani ariko ntibabimenye ko barashonye igikomere mugabo bamuha n'imiti ariko acaja muri koma rero inyuma y'iminsi ibiri akubiswe niho yitaba Imana ujya mwene kumukubita wajaje ibibazo by'abanyagihugu nyene we habi yaremye Richard yarayitoye igipolisi kiraza kunamufata baramutwara mu gasho gushikisa rero mbo Richard ko hari abakesi kugira turabe ingingo iza gufatwa nuko nyene ubushinwa ubutungane nga mu South Sudan atari kirenga bivanye ko ari igihugu kigifise kimwe biturire byinshi na cyane cyane ko abenegihugu ngaha usanga bafise ijambo gusumba abanyamahanga
amakuru makuru makuru twabateguriye arabandanya uhunguka mu gihugu ahunguka avyishakiye kandi afise umutima utekanye uri munda ayo namajambo yashikijwe n'umunyamabanga ntayegayizwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu Lieutenant General André Ndayambaje ni mu gihe kuri wa mbere w'indwi turiko turasozera yari yaje mu gihugu cy'u Rwanda arongoye intumwa zazije kuvugana n'abarundi bahungiye muri ico gihugu kugira ngo bashobore gutahuka kugushaka kwabo
leta burundi rero kwa migambi yafashe yuko abarundi bose bahunguka baje gufasha kubaka igihugu yaradutumye kuza ngo dushike mu gihugu cy'u Rwanda tuganire n'abarongozi bo mu Rwanda ico kibazo cingene barundi bahunguka bo twunguka n'ingoga kandi kubyinshi ariko kandi babishaje mu gitondo rero twabonanye n'abarongoye ubushinganje butandukanye turaheza tukaganira tubashimira ingene bakize mpunzi ingene n'ubu bazifasha kugira zibeho hanyuma turaganira n'ingene twifuza ko twofashanya izo mpunzi zigahunguka ushake kwabo muri ibyo biganiro kandi harimwo abo muri hashtag twavuye rero tuje inama ko tuzoja turajana aho tugiye hose haba guhura n'aba bahunze bari ngaha mu bisagara canke Mahama tuzoca tujana n'abo bakozi bakora muri ubwo bushikiranganje kugira tubashikire tuganire n'izo mpunzi duheze tubashikirize ubutumwa dufise bw'uko leta y'u Burundi yifuza cane cane kubakura mu buhungiro barimo kongere dukura umuzigo ku gihugu kibanye cy'u Rwanda umuzigo w'ufasha izo mpunzi ubu duhejeje kubonana n'abaserukira abahunze baraha mu bisagara cya Kigali no mu bindi bisagara twaganiriye twabashikirije ubwo butumwa nabo baraheza badushikiriza ibyifuzo byabo byo twashoboye kuba kwinjira twabishoboye bindi nabyo tuzushikiriza duhejeje nitwaja Mahama tugakura byose tuzobishira hamwe tongere dusubire tubiganire n'abakozi baha mu gihugu cy'u Rwanda na hashtag duheze turonke inkuru itomoye tuzojana nitwaheza urukuru rugendo
kubwa Patrice Ntadohoka aserukira impunzi ziba mu bisagara mu gihugu cy'u Rwanda yamenyesheje ko hariho ibyo bazavye abo bategetsi batandukanye bazananye na Lieutenant General André Ndayambaje kugira ngo bibanze bive mu nzira babone gutahuka mu gihugu cy'amavukiro mu mutekano ntangere muri byo harimo gushira mu ngiro ibyavuye mu rubanza ruheruka gucibwa na sentare ya kare ka Afrika y'ubuseruko kubijanye n'ikiringo cha gatatu cy'umuhisi Petero Nkunzi aho itari cisunze amategeko hamwe rero niyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro ya Arusha aya makuru twabateguye tebandanize mu gisata cha gateka kazi na muntu naho kugeza ubu atarare kugwa Tony Germain Nkina yarejejwe na sentare isoro imanza ya Ngozi urubanza rw'uruka rwagwasomwe ku munsi wa kabiri w'indwi turiko turasozera uwo mushingwa manza akaba no mubaharanira gato y'akazi na muntu amaze imyaka ibiri apfungiwe mu ibohero ry'Ingozi amashirahamwe aharanira gato y'akazi na muntu akaba yashimye iyo ngingo ya sentare inkuru twateguriwe na Eddie Claude Nininahazwe
yagirizwe gukorana n'imigwi yitwaza ibigwanisho igwanya ubutegetsi mushingwamanza akaba n'uharanira agata y'akazi na muntu Tony Germain Nkina yejejwe na sentare ngo arekugwe inyuma y'imyaka ibiri yari amaze mu munyororo kubyagirije bidafashe nk'uko byasigurwa n'amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu atahengeshanya gusaba ko yorekugwa uwo yahoze ari umunywanyi w'ishyirahamwe riharanira agate y'akazi na muntu n'akabanyororo Tony Germain Nkina yaserukira CODH mu ntara ya Kayanza aho yakora akazi ko kugarukira ku bapfungwa bahohotewe uyo mushingwa manza yashimye kuguma mu gihugu kukwanga guhunga nk'abagenzi we bari basangiye umwuga Tony Germain Nkina yavuye afatwa mu 2020 mu gihe yari yagiye mu ntara ya Kirundo kuburanira umuntu mu manza z'amatati y'amatungo aca yagirizwa gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya leta ariko rero naho babuze ibimenyetso bimwagiriza ntivyabujije ko acibwa umunyororo wo gufungwa imyaka itanu ahava yunguruza urubanza inyuma y'akamu katasiba guterwa n'abaharanira agateka ka muntu ku karenganyo kari kugakorerwa Maître Tony Germain Nkina kuri iyo dosiye bitirira ya politike sentare isubiramo imanza ya Ngozi yavuye imweza gucaha yakurikiranwa ko ibyo bikaba byashimishije ayo mashyirahamwe y'abarundi canke mpuzamakungu aharanira agateka ka muntu nk'uko byagaragariye ku mbuga zayo za Twitter.
Inzamba
Eddie Claude Ntazwe arakenuye turabandanya n'amakuru makuru yaranze iyindwi imyidogo ni myinshi mu banyagihugu mu makomine ya Rumonge Bugarama na Buyengero mu ntara ya Rumonge ni mu gihe batacoroherezwa mu kuronka impapuro za nkenerwa mu biro by'amakomine bakukira ivyo navyo bikaba bitumwa nuko abarongoye ayo makomine bamaze igihe bapfungiwe mu ibohero rya mpimba bakaba bagirizwa ubunyonyezi reka inkuru tuyibaze Pierre Gahungu
abarondera ikarata karanga muntu abarondera impapuro zijanye n'amatongo canke impapuro zibafasha mu mburano abarondera impapuro zose zisaba umukono n'ikimango ca komine ntibabironka babwirwa ko bitagikunda ko babisinyirwa mu gihe umusitanteri atari hari ayo makomine kora atatu akaba asangiye ibibazo abo banyagihugu bakavuga ko bibatera ingorane zikomeye nk'uko umwe muri bo yaganiriye na Radio Inzamba agateka kawe abimenyesha
arindiriye tudashobora kuronka karangamuntu bakwifuza baratonda hanyuma iminsi igahera bakababwira yuko bogaruka ariko bica bituma hari ibikorwa bimwe bimwe bitagenda neza kandi vyari vya nkenerwa dufate nk'abantu baronde bica bita procuration impapuro zemerera umuntu kuja kuburanira umuryango runaka ntiziba zikiboneka ivyo navyo murazi yuko urubanza utagiye kuburana bica bituma utsindwa kubera utegeze witaba hariho n'izindi rero mpapuro zisanga zikenewe mugabo ugasanga kubera ujeje gushira umukono kuri izo mpapuro kuzisinyariwe mutanteri tubi nayo Bugarama tuzi yuko afunzwe yahagaritswe arafungwa hari ivyo yagirizwa hanyuma rero bakatubwira yuko twarindira kugira ngo bizotungane azogaruke twebwe rero tubona yuko ari ingorane ikomeye cane nasanze muri komine ni nk'ubuvyeyi ni nko ku bitaro twama dutondaho
abo banyagihugu bagasaba ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu gutorera umuti ico kibazo kugira abanyagihugu baronswe impapuro zankenerwa bitagoranye.
Sabere tugasaba yuko aba sanzwe bijejwe abajejwe ubushikiranganje amakumi na kukira batanere bakukira canke mu ntara bufata ingingo yoroheza abanyagihugu kugira ngo bashobore gutunganiriza mu kurindira yuko bagaruka canke basubirizwa.
Abasitanteri bayo makomine ya Bugarama, Buyengere na Rumonge bamaze indwi zirenga zibiri bahagaritswe, bagirijwe inyuruzwa ry'ibikoresho byatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu bigenewe kubaka amashuri muri iyo ntara. Ibyo bikoresho bikaba byari bigizwe n'amabati n'isima. Bose uko ari batatu bagifatwa baciye bapfungirwa mu ibohero rikuru rya Rumonge aho bita ku Murembwe. Kuva ku munsi wa kane w'igiheze, abo basitanteri bayo makomine n'abandi babiri bavugwa muri iyo dosiye harimo umuhanuzi wa Buramatari yahora ajejwe ubutunzi n'intwaro bakaba bungururijwe mu ibohero rikuru rya Bujumbura aho bita mu Mpimba. Uruganda rwa Radio Inzamba Agateka Kawe rukaba rutararonka kuri telefone umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu.
Pierre Gahungu arakenuye iminsi mikuru isozera umwaka ishitse mu gihe abarundi bahungiye mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cha Tanzania ni mu ntara ya Kigoma bugarijwe n'ubukene butagira izina, ubukene bukunyugwa nuko bafatwa nabi mu kubabuza ibikorwa byo kwiyungunganya ari byo byotumye batunga imiryango kugira ngo basahirize imfashanyo basanzwe bahabwa na HCR. Basaba ishyirahamwe HCR kubafasha n'imiburiburi kugira bashobore kuronka ico baha abana babo babona ko batazoronka uko bagira muri iyi minsi mikuru. Reka inkuru tuyibaze Karine Dusabe.
Izo mpunzi zivuga ko ibijanye n'iminsi mikuru iherahiza umwaka itabaraba kuko muri iyo kambi harangwa ikigoyi bitewe no kubura ibyo bafungura. Bavuga ko abana babo bazohava bicwa n'inzara kuko haheza amezi abiri bafungura ubugari bw'ibigori butagira imboga. Umviriza imyidogo y'izo mpunzi.
Ni umunsi mukuru wa Noel twebwe ngaha mu ikambi y'Inyarugusu turabona ko atawuhari. Uretse n'umunsi mukuru wa Noel n'uwambonane ntawuhari kuko amezi abiri araheze dupfukira ifu rigaragara ritagira imboga. Urumva abana bariko baricwa n'inzara bajya ubugari butagira imboga.
Ibindi bavuga mu ngorane zibahanze ni ibiharage bidasha bahawe, ukudasohoka ikambi, hamwe n'ibikorwa byo kwiyungunganya byahagaritswe. N'ubu tubumvirize.
Iminsi mikuru ya Noel nabonane ishyitse turi mu bukene. Turavye iki kintu cabaye c'ibiharage catumye abana imiryango myinshi hano bisabye Nyarugusu isigara mu mvune idasanzwe. Abana ari kudupfirako n'inzara. None rero iki kibazo twasabye muri iyi minsi mikuru ya Noel nabonane Leta na PAM na Umoja wa Mataifa na HCR badufashe idupfire muri aba bantu bacu, idupfire mu miryango. Bakora ikibazo cyo kudufasha ikambi ibugawe, imboga ntizitanzwe, kabiri duhawe ubufu n'umunyu n'amavuta. Iyo ugiye ku bukene nyine tubayeho nabi, tudasohoka ikambi, makinga y'ubugawe, ibintu byose by'ubugawe. Urumva ko ikibazo bidasanzwe.
Basaba amashirahamwe abijejwe kubagarukira ko ahandi ho ngo ntibabona uko bagiye kubigenza.
Twese twagomba dusabe amahera tutaguze ibiharage, nibayaduhe tuyagure imboga. Nukuri bazaba bakoze, nibaduhe ako kanoti tugure imboga, na cyane cyane mw'iki gihe cy'iminsi mikuru turabe ko twogishwa tukoze mu bana. Turasabye mudutabare.
Ngo menya ko kuva mu ntango z'uno mwaka buca urangira, imirima yose yo mu makambi y'impunzi z'abarundi bari mu gihugu cya Tanzania yararanduwe abategetsi b'ico gihugu barorera. Ibyo bikaba byakurikiranye n'ibomogwa ry'amasoko n'amabutike byabaye mu makambi ya Nduta na Nyarugusu mu mwaka w'2021.
Karine Dusabe tumukengurukire. No mu gihugu cy'u Burundi nuko nyene ikiro cy'umuceri kiguye 4,000 by'amarundi benici biharage ibiri navyo byankenerwa byadugiye rimwe. Abarundi bakavuga ko batiteguriye guhimbaza iminsi mikuru isozera umwaka. Ni no kuri iyo nkuru ijanye n'ivyo guhimbaza umwaka mushasha na Noeli tuciye dusozera ko amakuru yaranze iyi ndwi. Shimire mwe mwese mwari muduteze yompi, ndabifurize kugira Noeli nziza mu vyanyu no mu banyu, muzogire kandi n'umwaka mwiza.
Ngiyi Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Amakuru yaranze inundu.